Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti mutangu ino nguishasha muri kumwe natwe muri studio 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vino mwanya
kubera n'abana bararara ubusa ukabajyamikisha inkoni none wumva bazaba baraye ubusa wabuze n'ikiro cy'urupfu uronka yo kuza kwandikwa muri komine murabona yuko n'umuntu ashobora kwiruka n'ukwezi kose atani igihumbi araronka
uyu numwe mu banyagihugu mu ntara ya Bubanza I Burundi avuga ko ubukene bwugarije imiryango buzotuma ikiringo ntabanduka c'umwaka umwe umukuru w'igihugu c'u Burundi yahaye imiryango ibana itanditswe mu mategeko kugira ngo yandikishe izoba itaragishika ko iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu ariko imbere yuko ndababwire yavugwa makambi no mu ntara zitandukanye mbanze ndababwire muri make ko abategetsi bo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamenyesha kumenyesha makuru mu Nyamerika yikorera ku giti ciwe yari yanyuruje n'abarwanyi b'abamayimayi aho yari mu ishamba ry'ibikoko yabohojwe n'abasirikare bico gihugu kandi akiri muzima abarwanyi b'abamayimayi Simba bari banyuruje umenyesha makuru Lisa Display hamwe n'abandi bakozi bakora mu ishamba ry'ibikoko ryahitwa Okapi mu ndwi heze riri hafi gisagara camo Mbasa mu buseruko bwa Mbasa mu ntunge mu buseruko bwa Kongo amakuru y'ingene banyurujwe n'uburyo bakore barokowe ntiyatangajwe ariko abategetsi mu gisirikare bavuga ko batanu muri abo bakozi bariko barafasha muri urwo rugamba bishwe Imirima zindwi itongora intara ya Colombie Britannique mu burengero bwa Canada yatumye abantu bagera ku 37,000 bata ingo zabo mu mpera zino ndwi irangiye uwo muriro wiyongereye inguvu bivanye n'imiyaga myinshi irangwa muri ako karere watumye abategetsi bafata ingingo yo kwimura abantu 11,000 bo mu gisagara cyose cha Williams Lake abategetsi muri ako karere bakavuga ko abazimye abashika ku 3,000 haribo bari ku kivi 145 muri bo bakaba baje baturuka mu zindi ntara za Canada kugira ngo basahirize kajugujugu yari kwirafasha muri ibyo bikogwa byo kuzimya yarakoreotse umudereva wayo warakomereka ariko ngo bidakabije ubu akaba ariko aravugwa nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'igisata kijeje kurwanya iyo miriro mu gihugu cya Canada Tugaruke muri Kongo abantu 27 bapfuye abandi 54 baraburwa irengero ryabo nyuma yaho ubwato barimwe bwibiye mu ruzi Kasai mu manuko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru yatanzwe kuri no w'Imana n'abategetsi muri ako karere avuga ko ubwo bwato bwibiye mu ijoro ryo kuwa kane rishuwa gatanu kandi ko benshi mu bapfuye barabanyeshuri bari bagiye mu buruhuko iryo sanganya ryatewe no gupakira abantu murengera hamwe n'akaburegwe k'abadereva b'ubwo bwato nk'uko vyemejwe na buramatari w'iyo ntara Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumviganiro vyacu bitandukanye muciye ku rubuga rwa internet yacu arigo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tuwigihere mu yavugwa mu by'umutekano abantu ndwi barakomeretse mu ijoro ryo kuri no w'Imana muri zone byiza ya commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura I Burundi ivyo bikaba byemezwa n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye havuga ko abo bantu bari mu kabare ko kwibarabara rya kabiri bategwa grenade n'umuntu ataramenyekana bamwe mu bari muri ubwo bunwero co kimwe n'ababa hafi bakavuga ko abakomeretse bagera kuri 15 muri bo batanu bakaba bababaye cyane. Bavuga kandi ko abate yo grenade bari mu modokari yo mu bwoko bwa Probox itagira impariki plaque mu Gifaransa. Uwate yo grenade yaciye yiruka, ariko mu nyuma igipolisi kikemeza ko iyo modoka yafashwe ikaba iri mu minwe yacu. Abanyagihugu ngaho mu bwiza basaba ko leta yo baronse umuyaga nkuba, kuko abate yo grenade bikinze agahumbezi. Basaba kandi ko n'umutekano wabo wocungegwa bikwiriye. Yo grenade yarayitewe ikurikiye yaheruka gutegwa aho nyene mu bwiza kwibarabara rya kane hafi y'ibiro vya zone, ikomeretsa abapolisi batatu nk'uko vyemejwe n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi. Ino nkuru tuyikesha umunyamakuru wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka. Intumwa zidasanzwe ziserukira ibiro by'umuhuza w'abarundi ziriko ziragendera ikambi y'impunzi z'abarundi nduta mu gihugu cya Tanzania, zaherekejwe n'abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'abandi bashitsi biteka. Mu by'impunzi zateguye gushikiriza abo bashitsi harimo kumenya aho ibiganiro bigeze kugira ngo bitegurire guhunguka. Umunyamakuru wacu Yarusha Pierre Claver niyo nkuru yavuganye na zimwe mu mpunzi z'abarundi baba ngaho induta, maze adutegura ino nkuru.
Isaha zitanu z'agatondo mu masaha yo muri Tanzania kuri uyu wa mbere ni izo ntumwa zitandukanye zari zishyitse mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri ico gihugu cya Tanzania. Ni intumwa ziserukira ibiro by'umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mkapa, abaserukishira hamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ubuserukira igihugu cya Kenya mu Burundi, ambasaderi w'igihugu cy'u Buganda muri Afrika y'ubuseruko, hamwe n'ubuserukira igihugu cya Tanzania cyakiriye izo mpunzi. Byari bitekanijwe ko n'abaserukira ubumwe bwa Buraya baba bari kumwe, ariko izo mpunzi zabwiwe ko byabagoye bakaguma i Dar es Salaam ku mugwa mukuru. Kubera impunzi ari nyinshi zirenga 126 ziri muri iyo kambi y'induta, izo ntumwa zashimye kubonana n'abaserukira abo Barundi imbere yuko iyo nama yaririndiranywe igishika n'impunzi itangura. Ijwi rya Amerika ryashoboye kuvugana n'umwe mu baserukiye. Mu myitwarariko yabo harimo kumenya aho amatata azoherera ngo batari mu gihugu c'amavukiro.
Cya mbere turaza kubaza ku bijyanye byatangiriye yanteze imyeri ya Rusya aho byo babigenze, tubaza icyuma cyarabigindije kuba ubu bitarahera bazo nicyo basabwa kugira bihere. Bite kabiri baza kumubwira yuko umuntu wese yopanga ibiganiro ikaza kujyanana n'abapolisi iyo apiteni abonye ishyaka rya Kinyamabanga mukuru wa EAC, baza kubabwira yuko bagategekanya gufata ibihano uwo wese yakoze icyaha ibiganiro akayikumira. Igira gatatu kubera ko impunzi zisanzwe ziri hafi y'umupaka byamusaba yuko yokwigizwayo ikajyanwa kure y'umupaka cyane tukajyanwa mu bindi bihugu byaba byifite izo mpunzi. Igira kane ijya kuzivanwa yuko aba bantu bariko bariyandikisha basaje uburenganzira bwo guhunga n'ubwo guhunguka. Umwe wese icyo yahunze akizi, niwe ubona rero ko icyo yahunze cyaheze atari nta kibazo. Ni ukuri nshaka gutaha ni uburenganzira bw'umwe wese, turaza kumusaba uwushaka gutaha atiriwe ko acyahe, mugabo uwushaka kuguma ngaha nawe bamwubahirize avuye ngaha nta kibazo.
Ikindi izo mpunzi zateguye kubwira abo bashitsi biteka ni ikibazo cy'umutekano muke, aho hari impunzi zitari munsi ya 10 zimaze kwicwa n'abantu batazwi kandi mu buryo budasiguritse mu mezi atatu aheze. N'ikibazo cy'inzara naco n'igisigara inyuma kubera imfungurwa zagabanijwe.
Yavugana ku kibazo cy'umutekano mu ngaha mu nkambi ko Tanzania kuyoza abapolisi cyangwa abasirikare bashinzwe umutekano w'inkambi bivanye n'uko hari abantu basohoka inkambi bagenda bagaruka bajya i Burundi, biboneka yuko bashobora gushyira imbona ya perezida kugirana n'abo hanyuma tuza gushimira leta ya Tanzania yo yasabye ubuhungiro kuva mu 2013 cyane iyo miti gisangira Burundi. Abantu bariho aho mu gukora ubusa kuko benshi baba bagiye gusenya icyatsi cy'ingaha cyarabaye indambi. Hari ubwo hariho n'abafatwe mabagiye kuyibahise ntawo ntawo biharira bwa ku byo biba igituma biba isosari ibirabo yiwe nisiyaho kuko nibyo bisaba n'ifungurwa buri mwanya buri mwanya. Rero hajya bahakora mu nda kandi kubaho no gufungura umuntu abyo usafunze usanga yiyibutse kuyiba afashe nawe akatamugira nabi. Ni ikibazo cy'imfungurwa kirimwo kuko turi mu biteye umutekano muke. Imfungurwa ko tugenda ziragabanuka abantu batabasohoka inkambi asaruhushya asanga benshi baragiye gufungwa kuko gusohoka inkambi utegerezwa kuba ufite uruhushya kandi nabo gasanga bagiye kuba nyine batafite ubuzima rikaca bituma tubana nayo n'abatanzaniya kandi twa gisanzwe tubanye neza muba bivanye n'inzara abantu bakabwira abatoroka bajya mu mirima y'abantu kuyiba gusanga nabyo kuyiba birakenya abantu bari kubara
gushika ubu kubera inama ikibandanya ntiturashobora kumenya ubutumwa abo bashyitsi bashiriye impunzi z'abarundi icyo bikoze n'ijyambere ntumwa nk'izo zigendera amakambi y'impunzi z'abarundi gusa uburundi buramaze kurunga iki ntumwa zitandukanye zari zirongowe n'umushikiranganji w'intoragati mu gihugu zahereye mu ikambi ya Nakival mu gihugu cy'Ubuganda hari mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Amakuru dukesha bamwe mu mpunzi bari mu ikambi ya Rusenda muri Congo nuko hariho abahava batahuka. Iyo nkuru rero nahita remezwa n'impande zose, tukemera kuza turabatohoreza ahigeze, gutyo tukababwira uko ibintu bimeze. Dutandukire ayavugwa mu ntara nayo. Ikiringo catanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi cuko uyu mwaka uhera imiryango yose yubatse imbere y'amategeko gishobora kutubahirizwa na bose mu ntara zitandukanye. Akarorero ni imwe mu miryango yo mu ntara ya Bubanza yemeza ko kuronka amafaranga asabwa kugira ngo bashobore kwiyandikisha bisa nko kuronka umuzi w'ibuye. Umunyamakuru wacu Bubanza Diane Ndonse ni watubwira byinshi kuri ino nkuru.
Imwe mu miryango yifuza kubaka imbere y'amategeko yo ku mutumba wa Gahongore muri komine Bubanza isaba bajeje intwaro kuborohereza bagasezerana atagisabwe. Aha ni mu gihe bavuga ko basabwa amafaranga ashika 600,000 y'intererano zitandukanye z'ibikorwa by'iterambere bisanzwe biriko birakoregwa muri iyo ntara. Muri ayo harayo kubaka ibiro by'umukuru w'umutumba, ayo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru hamwe nayo muri komine. Aha rero imiryango yifuza kubaka imbere y'amategeko ibona ko uyu mwaka ushobora kurangira batararonka ayo mafaranga kugira ngo bashobore kubahiriza itegeko ry'umukuru w'igihugu.
Kubera n'abana bararara ubusa ukabajyamikisha inkoni, none wumva bazaba baraye ubusa wabuze n'ikiro cy'ubufu uronka yo kuza kwandikwa mu ikomine. Twebwe nico twosaba leta rero yuko yodufasha tukandikwa hama natwe tukabana biciye mu mategeko mugabo bakareka kudusaba ayo mahera ataho twoyakura.
Ni kuvuga uyu mwaka rero ushobora guhera mutayarose.
Umwaka urashobora guhera tayo turonse kubera ubu murabona ni mu bihe by'inzara. Murabona yuko n'umuntu ashobora kwiruka n'ukwezi kose atani igihumbi araronka. Ugiye kuyitasha ukaronka icyo 1,500 kiro cy'ubufu ni 1,500 nyene. Uca utaha uko nyine utanye cya kiro cy'ubufu mu ishashi ugahitwa umugore asoroma ibisombe bitagira n'umunyu bagaca bafungura, none wumva uzobura n'umunyu w'ijana ucuronka amafaranga yo kuza kwandikwa mu ikomine.
Urumva ngiye nkorera 2,500 ku munsi nko mvuye kuyitasha nca ndayahuza ni kiro cy'ubufu. Kakaba kampanye kimwe nagire ntumbere ntikinkundira kuboneka mpuza no munsi w'ijoro duhura n'abana byonyene nta kindi n'ukuri.
Bamwe mu bagabo baca babihindira ku bagore ngo bari bo barondera ayo mafaranga. Uyu mukenyezi avuga ko nubwo yifuza gusezerana n'uwo bubakanye imbere y'amategeko bigoye kuyaronka.
Jewe tubyaranye byarondwe mukuri ntiturandikwa ariho niyindi heruka kuva yo ntiturandikwa kuva mu bukumi bwanje n'ubusore bwiwe.
Kubera iki mutarandiko?
Wewe wavuga ngo nindondera amahera ku ruhande rw'iwanje hama ngo tugende.
None wewe warayabuze?
Amahera ubuye ntubona ko hagoye kurondera amahera.
Kukaba nkako bamwe muri aba banyagihugu bo ku mutumba wa Gahongore nta mikoro bafise kubw'imvo zitandukanye. Umwe mu ndongozi zo kuri uno mutumba habona Imana Moise avuga ko benshi bahaje nk'abimukira. Kubwivyo atamatongo bafise
abanyagihugu baba hano ku musozi wa Gahongore harimo abantu bakenye cyane kumbure usanga baje bava ahantu kure badafise udutongo bari burime. Kandi ikindi nacyo nuko imvura uwo mwaka yaguye ku gihe kitari cyiza bice biboneka ko bukene ari bwinshi cyane. Bamwe byaranse ko bashobora kuzoshitsa iri tegeko umukuru w'igihugu yashinze, ariko bipfuza ko umenga bobaha ikigongo cy'ikivunga hama rero bakabona gushitsa iryo tegeko nk'abagiye babura uburyo bwo kuyandikisha.
Tumenyeshe ko ayo mafaranga imiryango isabwa asanzwe ari itegeko ku banyagihugu bose muri rusangi. Ariko aha musitanteri wa komine Bubanza avuga ko abakene bo muri ako karere bazwi. Vyongeye musitanteri François Kazovio abandanya avuga ko mu gihe babituye bashobora kubabangira kuri ayo mafaranga.
Mu Gahongore abakene turabazi bo bari nko ahantu ku muyange, turazi abantu bari aha hantu aho bita ku cuma impande ku kaburi abo n'abakene. Abo rero iyo baje bakatwitura turamenya uko byo tubafata. ariko ariho nabandi nabatara bakene nitubona yuko bokora ibyo amategeko abandi baba biko barakora nkuko akora mu yindi mitumba sukuva rero ko ari amahera benshi umuntu abaka umuntu aterera icafise utacafise nawe nyene turamumenya katacafise hanyuma aho gutanga we turamufasha
amakuru tubandanya duhabwa n'abajeje intwaro nuko imijyango amajana 266 ariyo yubatse idaci imbere y'amategeko ni mu gihe umutumba wose usanzwe ubwizwe n'imijyango yababa amajana 600 aha tukibutsa ko ibihano bitegekanijwe n'itegeko ryo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu kubo umwaka w'2017 uzorangira batarasezerana nabo bubakanye mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse tuve ngaho rero ibubanza twerekeze mu ntara ya Gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi aho rwaruka rugera ku 500 muri bururi mu kiruhuko ari gorukambitse ku mugwa mukuru yo ntara ya Gitega umurongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidèle d'Antoine Nsabimana mwiriwe Fidèle
mwiriwe neza Diane
ngo rwaruka rugera ku 500 rukambitse ngaho Gitega iyo kandi yago igambijiki
iyo kambi huko twabibwiwe na buramatari Venance Manirambo narongoye intara ya Gitega ngo nukugira ngo kugwaruka bashobore kurukurikirana rukora ibikorwa by'iterambere rwigishwe ruhabwe n'inyigisho zijanye no gukunda igihugu no kwitunganya mu buryo bwo kwiteza imbere
ni kambi izomara igihe kingana gute
ni kambi izoba mu bice bibiri igice kimwe kizoba muri kuno kwezi kizoma catanga uyu munsi kizoma imisi 10 ikindi gice giteganijwe kuva ku wa 14 ukwezi k'umunani na co nyene kizomara imisi 10 bose rero ba mu gisagara ca Gitega bakobwa bakaba mu nyubakwa z'ishuri ryigisha iby'ubuvuzi paramedical abahungu nabo bakaba ku ishuri ryisumbuye rya ibyo bahora bita atene bose barafungurirwa mu gatondo ku murango no mu ijoro ibikorwa bishika isaha 6 kuva saa 2 hanyuma ku mugoroba bagaca bahabwa izo nyigisho zo bavuga ko ari zo gukundisha igihugu
abo kuvuga ko bizoba mu bice bibiri abazo bitabira igice cambe ni bazo kwitabira ni cha kabiri canke bazotahuka basubirizwe n'urundi gwaruka
abazo kwitaba ico gice cambere nibo nyene bazogaruka kuko ngo ni inyigisho zibandanya abo rero ngo nibo bazohava bakaba nk'urumuri mu makomine baje baserukira aho twobabwira yuko ikomine yose yaserukiwe n'ugwaruka 45 turetse Gitega yo yaserukiwe n'ugwaruka 50 Gitega rero ubongeye ko batanu ko bavuga ko ari komine irimwo ugwaruka rwinshi hanyuma uretse aba 500 ivyo bikorwa ngo biratekanitwe no mu makomine atandukanye ariko aba 500 baje kuba hano ku mugwa mukuru wa Gitega kugira ngo ahanini ibikorwa byabo bizoba bigamije kubaka ikibuga cy'umupira cya kijambere kiriko kirubakwa hano mu gisagara cya Gitega
ubwo gwaruka none Gafidele ruvuga ko iki uyo mugambi rwakira gute ivyo bikorwa bitandukanye bariko barakora
abo twavuga ni muri ubwo gwaruka barashima kubona abajeje intwaro baratunganije ivyo bikorwa kuko bavuga ko ari akaryo ko guhura n'ugwaruka rutandukanye rusimici itandukanye bigatuma bahanahana ivyiyumviro bagaheza bakubakana kandi ngo vyerekana yuko babiyumviriye bakaba baryohewe no kubona yuko nabo bafite ico batanga ko atamahera bafise bagatanga ingufu zabo kuko arizo bafise kugira ngo bateze imbere igihugu n'intara yabo
urakoze gose Fidèle d'Antoine Nsabimana ubandanye ukurikira iyo nkuru hama turaza kwigaruka ko ku buryo buramvuye makuru yacu yo hanyuma
murakoze Diane
Ikiyaga Tanganyika nico kiyaga kibangamiwe kuruta ibindi byose ku isi muri no mwaka w'2017 nkuko biheruka kwerekanwa n'amatohoza atandukanye yakozwe n'abigenga mu vyerekeye gukingira ibidukikije imicafu n'amazi mabi biva mu mahinguriro no mu mazu y'igisagara ca Bujumbura nivyo bintu nyamukuru bibangamiye ico kiyaga iyo micafu yatumye umwimbu w'amafi ugabanuka ku rugero rurenga 25% ubushikiranganje bw'ibidukikije mu Burundi uhanura abantu bose kwirinda kogwa byonona amazi ya Tanganyika umunyamakuru wacu Eloge wirika neza niwe tubaza ino nkuru
Ani muri kariti ya ziatike muri zone ngagara komine ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura turi ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu kibanza bita ku Masere uhashitse wakirwa n'umunuko mwinshi rwose uzanana mu mugezi batazira kinuke uwo mugezi unuka kubera amazi avanze n'amaraso y'insato ava mu ihinguriro riharwuye aho gato wisuka muri Tanganyika twese amaraso y'insato hari n'amacupa amashashe n'ubundi bucafu bw'ubwoko bwinshi uboneka ku nkengera za Tanganyika bikaba byatumye ishusho ry'amazi ryirabura ariko rero hirya no hino y'uwo mugezi hari amabutike n'uburiro butari buke umugabo w'imyaka 45 twasanze acanira inkono arindiriye abaza gufungura iruhande yiwe naho imbabura ziko inyama babebe kuri kwamye mbere bamwe bariko bariheza
wege umunuko wa mangaha kandi hamahanuka gucyo nyene ayo mazi yamaze kugumura rusanga amazi anuka kubera hari mu aside ishobora kuba ari mu murayo mazi agenda mu Tanganyika ava hi mu nshato akagenda mu Tanganyika
akantu ko gategwa n'iki none
ategwa n'izo shato akiki ate ntakindi ayo mazi mundi haba bari meza mugamezi go murayo mazi yo bava mu nshato usanga ayo mazi nyacanuka twege ingwara turafite ubwonyo ne twugirane
ubwo bwoba nta busangiye na benshi mu mukikuje
nanukirwa nk'abandi uko nabandi baranukirwa ariko je nta ngorane nimwe numva mfise ko singwara noreka kwakorera gute kandi n'abamaze kuza amaze kubona hamaze kuza n'abasumba mwebwe ariko vyase ko kazibikwa mpabwo ngira muca mu gigiturire n'ivyo numva ntabwo bamfise ko nabo nubwira ntacu ndi buhindura ariko gusa yaba ari ivyo nigirira canke yaba nishikira hejuru nk'umufurege wo kugawa
twetu gukora mu kunyene ko atakitugira nta muntu aragwara ntakitwara umenyere biba byiza nyene umuntu abaravye ingene bo buzibira cyambe bakaravye ingene bo hindira ibyo bidikareka kuza biradamu ubucafu ko n'ubucafu bunuka mu bamenemo
abafite ubunywero ku nkengera za Tanganyika nk'uyu musore bemeza ko uwo muntu ukohora birukanira abaza kubashorera
hama namaze kuzana umva n'umuntu amaze kumva ko kanuko ntiyashaka guhafungurira n'abarumba ko utohapfa ubwo ati ndafite amagara meza mu mubiri wanje kenshi yakunda kuduhombya yo nk'umukiye ashaka kuzana akavuga ati ndafite ndi allergique ndafise kutasha kuguma ahantu ndagwa amasinezite n'ibyo abantu bafite ubuzima bumwe mu mibereho y'abantu muri uwo mwanya umuntu amaze kuvuga ati ndamerewe nawe mu mubiri aragenda n'ushaka kumuzibira aragenda kutwambaye amafaranga gucyo nyine
ikiyaga Tanganyika cononwa n'ibintu bitandukanye nk'uko bisigurwa na Tarsis Ndayizeye ari mu runani rw'amashyirahamwe yo gukingira ibidukikije
turavye amahinguriro atari make ayo mahinguriro ari mu gahamu gisagara cya Bujumbura menshi arunga ikimicafu ubwo nyene mu kiyaga cya Tanganyika atahantu na hamwe aciye kugira ngo iyo micafu ibanze ihingurwe hariho nabandi bantu bororera impande y'inzuzi hanyuma imicafu yose ibyo byose bikaca biruhukira mu Tanganyika hariho n'imihana myinshi bijya bintu biva mu nzu mu matoilette bijya amazi twoga yose aruhukira mu nzuzi izo nzuzi zigaca zigenda muri Tanganyika hariho abantu bati imicafu ya micafu twahora tubona ngo kwiyarara hehe ubiyarara ryabaye inzuzi hariho bituma muri izo nzuzi nyene hari imicafu myinshi iyo micafu yose igaherera mu Tanganyika
ndayize anasigura ko umucafu wonona Tanganyika watonye umwimbo w'amavuga abantu kacana
hajya rero mu kiyaga murabona hari ibinyabuzima ibyo bintu bigiye bwa mbere bishikira ngaha ku nkengera z'ikiyaga cya Tanganyika aho hantu niho amafi yategerezwa kuza kugira ngo arondokere adashoboye kuza ngo harondokere no kuvuga amafi acagabanuka gose aye twababwira yuko turavye nk'ibiharuro mu 1995 kugeza mu 2011 amafi yaragabanutse ku rugero rwa 25%. Hanyuma tugaca dusanga abarobyi bagwiririkanye inshuro kugwiza kane muri iyo myaka yo guhera muri 1995 kugeza mu 2011 bigwije na kane.
Amazi mabi n'indi micafu yo mu mazu n'amahinguriro bitegerezwa kubanza kuyungururwa imbere yo kwisuka muri Tanganyika. Ikigo Setemikira yabisuka ku mugwa mukuru Bujumbura nico kijeje gushoka ikorwa. Amapompo y'ico kigo amazimisa adakora kubera ikena ry'uburyo. Kiza Sadiki umuyobozi mukuru wa Seteme.
Mwisanzwe zagira ingorane twazikora kugeza aho nyine tunanigwa. Murenza yuko twagize amanama menshi n'ugabushiranganje bitugikije. Dushanye nayo hagati twabatakambira yuko dufite ikibazo cy'uburyo bitusaba yuko leta idufata mu mugongo.
N'ubushikiranganje bw'ibidukikije buremeza ko ikiyaga Tanganyika kigeramiwe bumaze igihe busigurira abantu bose ko uruhara rwabo ari ngombwa mu kugikingira. Jeanne Francine Nkunzimana ajejwe isata cy'isuku no kugenzura ubwiza bw'amazi muri ubwo bushikiranganje.
Icyo rero ni igikorwa umuntu wese yotegerezwa gufashamo kugira ngo atunganye imicafu ahari. Ubu rero tuvuga tuti wabujejwe ihinguriro tunganye imicafu aho tumbereye. Waba ufise urupangu tunganya imicafu aho utumbereye.
Amashyira hamwe akingira ibidukikije yemeza ko abantu barenga miliyoni batunzwe n'ibirangurirwa ku kiyaga Tanganyika. Icyo kiyaga kiza ubwa mbere ku isi mu burebure bw'amajepfo. Nacho kiyaga cya mbere ku isi kirimo amazi ashobora kunyobwa, kikaba cisangije ubwoko bw'amafi mato mato yitwa indagara. Tanganyika gisangiwe n'ibihugu bine: Burundi, Congo, Zambia na Tanzania. Eroje wika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga rero ivyo gukingira ibidukikije, amatoni aharugwa mu 2022 yarabikijwe y'ivyimbugo yarabikijwe n'abanyagihugu mu ntara ya Kirundo mu bigega rusangi mu ntumbero yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Bahimirijwe n'abajeje intwaro mu ntumbero yo guhangana n'ibiza vy'uruzuba n'inzara. Bamwe muri bo bavuga ko bimbuye bike bigashobora kutazoshikana kurindi sarura. Hari n'abavuga ko bataronse ico baziganya. Umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze mu ntara ya Kirundo ndo niwe yadutegurira inkuru.
Inzara yateye mu ntara ya Kirundo kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika mu mpeshi y'uyu mwaka yarasigiye icigwa abajejwe intwaro. Imvura imaze kugwa hakaboneka abashobora kwimura abajejwe intwaro. Bavuga ko baciye bahimiriza abo barongoye kuziganya umwimbu mu bigega rusange. Abanyagihugu baritabiriye ako kamo, byemezwa na Daniel Macumi, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo.
Twahisemwe yo kubahimiriza kugira ngo babike koko uwo mwimbu ntibawusesagure. Uro mu bigega rusangi hariyo mu makomini atandukanye hariyo umwimbu utari muke wababa nk'amatoni 2000. Ayo ndibaza ko hageze gutera abenegihugu batazohungabana gose ngo babure imbuto batera. Ivyo tubigira kugira ngo bategekanye. Ino baranafise bari basanzwe bafise n'akageso ko gusesagura iyo baronse umwimbu ari ku buntu. Turavye ukuntu bariko barabigenza, turabona ko akamo bakitavye neza.
Ivyo n'abanyagihugu ubwabo baravyemeza, ariko bavuga ko hari ikibura kugira ngo ivyo basigarana mu mazu bimare kabiri.
Kamu ko kubika mu bigeruma hata mu mashirahamwe bamwe mwajya bizu cy'amahanga hari twarakitavye baragiye turabitsa. Uko mpangali cyo twabikije tutagiye turonka byo bikenye twagiye tujana utundi tusigara na muhira two kujya ngere kwa nta kumbati gahari nta kajumbu nta nagatoke ishwe nta nakimwe.
Hari n'abavuga ko batashobye kubitsa basigura ko basa nabimburiye mu gifunsi.
Umva igihe cy'intu cyarageze cyangwa tafanya twarimo turimye mugabo nta mbuto twabonye yo gutegereza kubera nta muntu yarafite amafaranga ngo asume imbuto. Bega naho yari iri wasanga umengo ni kure nahago gusa n'utuntu tw'udutungo tw'uduhene nari mfite twose ndafite ndatumara n'abakin nari mfite ndakoshira ko bigiye kwanka rwose nanjye ngomba gutagonomoke akavura kagwiriye.
Kuri abo umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko biteguriye kuzobafasha.
Nivyo hariho abenegihugu muri bijya bihe nyene batashoboye kuronka akabuto n'abakaronse baje batera karonka gake batera hato cane mu bureshwa gushika ko mu mezi yo gutera mu 9 mu 10 ushaka gusanga bafise batavyo bafise bazotera abo nawo nyene twarabiyumviriyeho turiko turashiraho ikigega kintega bizoza naco nyene twa abene gihugu bari ngunganije bariko baraterera kugira ngo turonke imbuto yo mu 9 kuri bene abo bantu.
Daniel Macumi, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo, avuga ko bahimiriza cyane abene gihugu gufashanya mu kibano. Uwo mutware avuga ko gufashanya mu kibano bizotuma atamuntu agita ugwiwe kubera inzara. Hagataho umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko babandanya gutanga imbuto ku banyagihugu nk'umuceri wo kurima mu myonga. Mu Kirundo, mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco ndarurinze none kuri we duce dusozera ikiganiro cacu cuno musi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenya ari muhinga bw'ivyuma na ingenieur imbere ko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo nka muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igice cy'isaha 12 turaza kubashikiriza makuru avugwa mu Burundi igice cy'isaha 1 n'igice naho namakuru avugwa ku isi na cane cane muri Afrika Diane nahazo mari kumwe reka tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mugira indwi nziza.